urumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Rwanda, tukavugira kuri FM 104.3 na FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Ndabasuhuje mbahikaze muri aya makuru mugiye kugezwaho nange Jeffrey Mutagoma. Mu minsi iri imbere, leta y'u Burundi izasohora intonde z'abaguye mu bwicanyi n'ababuriwe irengero.
Kazoza keza ku Burundi bwacu guhagaze kuri uyu mugambi wo kutohoza ukuri ku byabaye mu gihugu, guhagaze ku gutanga ikigongwe ku byashitse ku bashobora gutanga ikigongwe.
Uwo ni Pierre Claver Ndayicariye, umuyobozi wa komisiyo ishinzwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi mu isomo yatangaga kuri kaminuza mu Burundi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gutangaza ibihano kuri banki nkuru ya Iran irazira ibitero ishinjwa byagabwe ku mariba ya peteroli yo muri Arabia Saudite. Muri Afurika y'Epfo, Leta imaze kwemeza ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari ikibazo gihangayikishije igihugu ku rugero rwo hejuru cyane. Aho muri Israel, Benny Gantz yaje kwisonga nkwegukanya umwanya wa mbere mu matora y'icyo gihugu giheruka kugira. Tugumane ku maradiyo yanyu no kuri internet waeshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Mbere yo kujya ku makuru yo mu karere, ariko reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'abibumbye uravuga ko muri uku kwezi kwa cyenda bimukira n'impunzi bagera ku 1,500 bahunze ihohoterwa rikorerwa abanyamahanga mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Diane Nininazwe.
Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryemeza ko abasize ubuzima mu ruhagarara ruriko rutegwa n'Abanyafurika y'Epfo banka abanyamahanga bagera kuri 12. Amaduka atari make nayo agwiriyemwo ay'abakomoka muri Nigeria arabomagugwa mu kiringo kiri munsi y'ukwezi. Mu kiganiro umuvugizi w'ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR yahaye amenyeshamakuru i Geneve mu Suisse, yasiguye ko bamwe muri abo bimukira bagwiriyemwo abaturuka muri Mozambique, Malawi na Zimbabwe babwiye ONU ko yifuza kwisubira iwabo kuko umutekano wabo atako wifashe. HCR ivuga ko igumiro nka amatelefone y'abanyamahanga bakomeje kuvuga ko bariko barahohoterwa basamburirwa ko utwabo ndetse n'abapfasoni bafatwa ku nguvu. Abanshi mu bakora urudandazwa ntibagitinyuka kugura amaduka yabo yarababeshejeho nk'uko HCR ibandanye ibivuga. Mu itangazo HCR yasohoye yateye ivyatsi yivuye inyuma iryo hohoterwa, yongera isaba Leta Afurika y'Epfo gufata mu minwe ico kibazo igashengeza abagigwa n'ivyaha.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gutangaza ibihano kuri banki nkuru ya Iran nk'igihano ku bitero byagabwe ku mariba ya peteroli yo muri Arabia Saudite, mu gihe isi yari igitegereje umwanzuro Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite bifata ku kibazo cy'igitero cyagabwe n'indege zitagira abapilote ku mariba ya peteroli ya Arabia Saudite mu mpera z'icyumweru gishize. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Mike Pompeo yasuye ako gace havugira amagambo akomeye adaciye ku ruhande. Yashinje Iran kugaba ibyo bitero ashimangira ko icyo ari igikorwa cy'intambara. Kuva ibyo bitero bibaye, Pompeo hoze ari umudepite wanayoboye ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA yashotse agaragaza imigabo ya Amerika, yandika ku rubuga rwa Twitter ko Iran igabye igitero gikomeye ku bigega bitanga ingufu ku isi. Yavuze ko nta kigaragaza ko ibyo bitero byagabwe biturutse muri Yemen. Umutwe w'inyeshyamba z'abahuti wigaruriye igice kinini cya Yemen wari wigambye icyo gitero, uvuga ko cyari kigamije kwihimura kuri Arabia Saudite kubera imyaka imaze igaye ibitero kuri Yemen bigahitana abarirwa mu bihumbi abandi bagasigara iheruheru. Abategetsi ba Amerika na Arabia Saudite bavuze ko imitwe y'abahuti idafite imbaraga zigaba igitero gikomeye kuriya, batunga rero agatoki Iran. Abajijwe niba rugiye kwambikana hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yavuze ko Amerika ihora iryamiye amajanja. Nyuma y'iminsi itanu nta uzirengero ry'umukuru w'ishyirahamwe rivugira abaganga muri Zimbabwe, Dr. Peter Magombeyi yaraye atanze ikimenyetso cy'uko akiri muzima. Diane Nininahazwe arakomeza.
Avugana n'ijwi rya Amerika kuri telefone mu kiganiro cy'igisata cya Zimbabwe citwa Live Talk, muganga Magombeyi yagize ati: "Vyemere ni jewe muganga Peter Magombeyi nkorera ku bitaro bikuru vy'iharare." Muganga Magombeyi yasiguriye ijwi rya Amerika ko atavyinshi yibuka ku vyamushikiye igihe yahagarikwa kwa gatandatu w'indwi iheze n'ingene yavanywe mu karere kitwa Nyabira kari ku birometero 33 uvuye ku murwa mukuru Harare. Mu majambo yiwe yagize ati: "Ndakeneye umwanya wo gushira ubwenge ku gihe nkibuka ivyashikiye vyose. Muri bike nibuka, ndibuka ko nkifatwa nafashwe n'abantu ntazi, bantwara ahantu mu nzu yubatse mu kuzimu bita basement mu Congereza, mu nyuma numva umenga mfashwe n'umuyaga nkuba." Avugana n'ijwi rya Amerika, muganga Magombeyi yumvikana ko avuga bimugora, ariko yemeza ko atabimenyetso vyo gukubagurwa afise naho yumva ububabare mu mubiri. Ababuranira muganga Magombeyi bavuze ko polisi yabimye uruhusha rwo kuvugana n'umukiriya wabo akiri mu minwe yayo. Muganga Peter Magombeyi agifatwa kwa gatandatu, Leta ya Zimbabwe na polisi y'ico gihugu bahakanye kuba baragize uruhara mu ifatwa giwe, basigura ko bishoboka ko yafashwe n'abantu bagomba gucafuza isura yabo. Muganga Peter Magombeyi yahagaritswe inyuma yo gutunganya imyerekano isaba iduzwa ry'umushahara w'abaganga n'uburyo bwiza bwo gukoreramwo. Umuganga mu gihugu cya Zimbabwe ahembwa amadolari atarenga 200.
Tusubire muri Afrika y'Epfo, aho leta y'icyo gihugu imaze kwemeza ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari ikibazo gihangayikishije igihugu ku rugero rwo hejuru. Icyegeranyo gishya cya leta kiragaragaza ko muri Afrika y'Epfo hapfa umugore buri masaha 3 kandi ko abenshi bakorerwa ibyamfurambi mbere y'uko bicwa. Mu minsi ishize abagore bigabije imihanda mu myigaragambyo yo kwamagana ihohoterwa rishingiye ku gitsina rivuze ubuhuha muri icyo gihugu. Avutse uburakari bukomeye muri rubanda nyuma y'urupfu rwa Winene Mletyana, munyeshuri wigaga muri Université ya Cape Town. Batsinze mu biro by'iposita bamaze kumufata ku ngufu. Imibare itangwa n'ibiro bya polisi muri icyo gihugu iravuga ko abagore bagera ku 2,800 bishwe hagati y'ukwezi kwa kane k'umwaka wa 2018 no kwa gatatu muri uyu mwaka. Abagabo bapfa buri munsi nabo baragenda biyongera. Muri Afrika y'Epfo habarurwa nibura abagabo 50 bapfa buri munsi. Gusa abagore bapfa babanje kugirirwa nabi mbere y'uko bicwa, kenshi mirambo yabo hijugungwa mu bihuru mu mikingo cyangwa bakayitwika ku buryo abishwe batamenyekana. Abagore bo muri icyo gihugu bibumbiye hamwe barasaba leta n'imiryango yigenga kubashyigikira, bakamagana ko kaga Perezida Cyril Ramaphosa w'icyo gihugu aherutse guhamagaza ikitaraganya inama idasanzwe y'Inteko Ishinga Amategeko asaba ko bashakira umuti ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umubare w'amajwi usa n'uwanyuma ku bijyanye n'amatora yo muri Israel urerekana ko ishyaka Bleu Blanc rya Benny Gantz wegukanye umwanya wa mbere. Irya minisitiri w'intebe rero Benjamin Netanyahu rikaba ryaje ririgwa mu ntege. Diane Nininahazwe.
Umugujeje gutunganya amatora muri Israel wavuze ko uzokwemeza burundu ivyavuye mu matora umaze gusubiramwo ibiharuro vyo mu biro 14 vyibonekejemo twa Sorobo. Ibitigiri ubu uwo murugu hagaze ko vyerekana ko mugambwe Bleu Blanc wa Benny Gantz ufise intebe 33, mu gihe Likud wa Benjamin Netanyahu ufise 31 ku ntebe 120 zigize inama nshingamateka ya Israel. Perezida wa Israel ku munsi wa Mungu bitegekanije ko azotangura imishikirano n'abaserukira imigambwe igize inama nshingamateka kugira ngo batange abakandida bazogira leta. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu amaze imyaka 13 ku butegetsi yasavye uwo babangabanganywe Gantz kwiyorosha bagashinga leta y'ubumwe igizwe na bose. Gantz naho atanka ivyasabwa Bwana Netanyahu avuga ko abwirizwa kumushikiranganje wa mbere muri yo leta kuko ari we yatahukanye amajwi menshi.
Iyi mukomeje kumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com mukanya n'amakuru yo mu karere. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho komisiyo ishinzwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi ivuga ko izashyira habona intonde z'Abarundi bishwe n'abatazwi irengero mu bwicanyi bwabaye muri icyo gihugu mu myaka ishize. Umuyobozi wa Sever yabivugiye muri kaminuza kuri wa gatanu ubwo yatangaga isomo ryerekeye ubutabera nyuma y'intambara. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo mu Burundi. Turayisomerwa na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Mucigwa chatanzwe n'urongoye umugwi Sever ku banyeshuri bo mu makaminuza atandukanye mu Burundi, Petero Karaveri ndayicariye arongoye uwo mugwi avuga ko yarafise ubutumwa budasanzwe kuri ubwo gwaruka Burundi bw'ejo.
Ubwa mbere nubwo kwabwira ko ejo ariyo bazoramutswa igihugu, ingorane z'igihugu niyo bazozironderera umuti. Twakibabwiye dushimika kugira tubereke ko uno munsi hari ibintu bumva bivugwa vyabaye bibi mu gihugu bakavyumva batabikoze kumbure byakozwe n'abakuru babo ibindi byashikiye inshuti zabo. Iryo jambo twarishimitse ko tubabwira ko kazoza keza ku Burundi bwacu guhagaze kuri uyu mugambi wo kutohoza ukuri kuvyabaye mu gihugu, guhagaze ku gutanga ikigongwe kuvyashitse kubashobora gutanga ikigongwe.
Abanyeshuri bitavye icigwa c'uwarongoye Sever ni bamwe mu Barundi bavuga ko kwibuka abahitanywe n'ugwimo bibakora ko bikabatera umutima mubi. Theophile Hakizimana umwe mu banyeshuri ba kaminuza ari mu basaba ko hobaho kwibagira.
Mu bisanzwe iminsi myinshi yo tugiye tubona iminsi mikuru nk'iyo ibaye yo kwibuka ibintu biriya byabaye bisanzwe byiza, twama tubona umenga rimwe na rimwe hasa no kumenga no kwibutsa kumbure ngira ngo bamwe bikanasubira kubakora ko ukamenga byosubira kubyura kwihora mu gihe abo bantu bibutse icyo kintu. Jecho nagomba kubaza cyane kumbure sinzi ko cyoba ikibazo cyangwa intererano, mwoba mutegura gute cyangwa murifuza yuko nubwo dutegura kwibuka twoshyiramo na cyane cyane guca twibagira gute twotegurirwa kwibagira kukubera yibuka yibuka harahumenga rigaruka gukora mu nkovu cyangwa mu gikomere ugasanga gisa n'ikintu kiguma gitusha. Rero nagomba dusabe nimba ari ikindi cyokongerwamo hakabamwo ikintu cyitegurwa y'ingene twovyibagira ibyo bintu murakoze.
Urongoye umugwi Sever mu Burundi aratahura imyitwarariko y'abanyeshuri ba kaminuza. Ndayicariye akavuga ko Abarundi nibakira ivyo bikomere bazohora bahurira ku cicaro kimwe.
Theophile, umunsi twakize gukira Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa banose ba mu Burundi, umunsi twakize tuzohurira kuri monument imwe tujya kunama kwibuka abacu bapfuye bo mu Burundi bose, bo mu ntara zose, bo mu bwoko bwose. Tujye kuri monima imwe nivo national, monima imwe yo muri province, monima imwe yo muri komine. Nibyo byanditswe muri iyi bwirizwa. Uyu munsi tuzoja kuri monima imwe kuyunamira twibuka abapfuye bose. Tuzoba tuvuye mu cyo bita muri Sever, mémoire revendicative jewe. Tuzoba tuvuye mu cyo bita muri mémoire partagée twebwe.
Abanyeshuri bo muri kaminuza baje bava mu makaminuza atandukanye bipfuje kumenya icyo umugwi ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi umaze gushikako. Ishimwe Pacific ni umwe muri abo banyeshuri.
Ikibazo cya mbere nyakubahwa muyobozi wa Sever, kuva Sever igiyeho ibintu byoba bigaragara muvuga ati turishimira byoba bihari byonyi babihari byoba ari ibihe.
Uburongozi bw'umugwi Sever buvuga ko bwishimira ibimaze kurangurwa kuva ushinzwe mu mwaka wa 2014. Petero Karaveri ndayicariye urongoye akavuga ko mu kiringo cy'ukwezi kumwe hari ivyo zotangariza abarundi n'amakungu.
Mu minsi tare y'ukwezi tuzosohora intonde za mbere, tuzerekana mu makomine y'abantu tumaze kuronka bagandaguwe mwibwirizwa bitwa persona assassine u disparu. Mu minsi tare y'ukwezi uburyo bw'ibikorwa bwaboneka, tuzosohora intonde za mbere z'ibinogo tumaze gutoroza byatawemo abantu. Mwumve ko ijambo gutabwamo muri izo ntonde zo kwerekana hariho amazina ya mbere amaze kuboneka y'abantu bakingiye abandi badasangiye ubwoko, badasangiye imigambwe n'abanyamahanga barimwo bamwe bamwe.
Icyo cigwa cy'urongoye mu Gwisever ku banyeshuri ba kaminuza ku bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara cashitse mu gihe buca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro uhimbazwa buri genekezo rya 21 ukwezi kw'icenda uko mwaka utashe. Umukuru mu Gwisever agasaba abanyeshuri ba kaminuza mu Burundi guhagararira amahoro aho hose baherereye.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urahamagarira ubumwe bwa Afrika kubaza neza Tanzania no Burundi uko biteganya gushyira mu bikorwa gahunda yo gucyura impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania. Uwo muryango wemeza ko ufite gihamya ko zimwe mu mpunzi zitahuka zikorerwa ibibi byinshi nko kwicwa, kuburirwa irengero no gukorerwa iyicarubozo, ariko leta y'u Burundi ihakana ibyo ikavuga ko ababivuga batesha umwanya ubutegetsi bw'igihugu. Eloge Wilikaneza.
Mu Rwanda ikishyirahamwe Human Rights Watch ryarayishyize ahabona rimenyesha ko Tanzania itegerezwa gukingira impunzi z'Abarundi zihunga igihugu cyazo aho kuzitegeka gusubirayo ku gahato. Tanzania itegerezwa kuvyiyemeza ku mugaragaro ko impunzi zitazorungikwa zitavyishakiye canke ngo zigobererwe kwiyandikisha mu ntumbero yo gutahuka mu Burundi. Niko Bill Frederick atwara igisata c'impunzi muri Human Rights Watch atangaza. Yongera kati Tanzania n'ibindi bihugu bibanyi bifadikanije n'abaterankunga bategerezwa nyabuna gukingira Abarundi bahunga mabi yakomeje mu gihugu cyabo. Human Rights Watch risigura ko amabakorerwa abanywanyi b'imigambo itavuganwe n'ubutegetsi canke abiketswe kubabo, ivyo rikemeza ko bikaburwa hanini n'ibihe byo kwitegurira amatora yimirije mu mwaka uza. Ibishyizwa n'uwo muryango uruhani ubwigenge bwa kiremwa muntu bisusa n'ivyo umugwi wa ONU utohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 uherutse gushikiriza. Wavuze ko bamwe mu Barundi bahungutse bakorerwa mabi harimo kwicwa, ukuburirwa irengero, ugukubagurwa hamwe n'ibindi. Leta ivyamirira kure. Gaston Sindimwo, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yabwijwe rya Amerika mu kiganiro cihariye.
Simbona rero ingene baba bavuze Burundi ko agati y'akazi na muntu atakigenda bakareka Afrika y'epfo ivyabaye canke ahandi biri kubiraba akaba ataco bavuze mu nama ya ONU. Ni ukuvuga rero twe tuyemenyereye rero. Icyo duharana kw'abategetsi ni uko twebwe tubumbatire amahoro yacu. Amahoro sabo hanze bazoyatugirira ni twebwe tuzoyarondera hanyuma tukashika kukuneza Abarundi. Nta neza bashakira Burundi, bashaka yuko Abarundi dusubirana. Simbona umuntu yoza kuvuga yuko uno munsi 2019 kwagatigaze na muntu kasubiye inyuma gusumba 2015. Ako bashima n'intambwe twakoze naco bashirako na gatoya. Bikaca byunyurwa n'ibiko biraba muri Afrika mu bihugu bimwe bimwe aho dusona abirabura bicwa ivyawe gaturigwa. Nta na rimwe turumva uyo mugujeje gatera kamzi na muntu usohora urwandiko canke uvuga ikindi kindi. Nibakore ko bashoboye mugabo twebwe Abarundi bafatane munda mukumbatire amahoro n'umutekano kuko bitewe bitebuke ikinyoma kiririrwa n'ikirara.
Ishirahamwe Human Rights Watch rishimangira ko hari ibimenyetso bitabesha vyerekana ko hari umugambi wo gushaka gutahukana impunzi z'Abarundi ku nguvu. Rihamagarira umuryango w'umwe bwa Afrika kubaza neza Burundi na Tanzania niba bizoshira mu ngiro amasezerano biherutse kugiranira. Aka nakaryo katigeze kuboneka umwe bwa Afrika buronse ko gushira ibihugu bibugize imbere y'inshingano zavyo mu bijanye no kubahiriza agateka k'impunzi. Niko bwana Frederick arangiza yandika. Mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze zibicishije kubashikanganje bazo b'intwaro zo hagati, leta za Tanzania n'Uburundi zafashe ingingo yo kuzotangura gutahukana impunzi zose z'Abarundi ziri muri Tanzania kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi kuza. Mu makamba atatu ari mu buraruko bushyira uburengero bwa Tanzania, ubu hari impunzi z'Abarundi ziharurwa mu 180. Eloge Wilikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Elaje wilikane za tu gushimire kuri yo nkuru uduteguriye aho ngaho inairobi tugeze mu Rwanda ho bamwe mu bagore bo mu turere twa Rubavu na Rutsiro bavuga ko ububugarijwe n'ubukene ku buryo no kubona amafunguro kabiri ku munsi bimaze kuba inzozi. Claude Ganza Munyamagana yagiye kubasura aho bakorera kazi bavuga ko kabahemba intica ntikize kandi abenshi aribo batunzi ngo iki ni gice cy'ikiganiro bangiranye.
Biterwa n'inkufu na byukanye rige nikorera amatafari igihumbi. Ubundi nkikora amatafari 700 cyangwa 500 biterwa n'inkufu na byo.
Amatafari rimwe uryikorera amafaranga.
Abere.
Uyu numwe mu bagore babarindwa muri 20 nasanze ku birombe by'amatafari biherereye mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu. Barikorera amatafari bayavana aho yabumbiwe bayajyana ku ifura agomba gutwikirwaho. Ni urugendo rutari rurerure nk'intera ya 20 ugereranyije. Ku ngungi imwe umwe yikorera amatafari hagati ya 18 na 30, abandi baba bahereza abagabo amatafari bakayatondeka bo bakifuru bazayatwikiramo. Ikita rusange ku mibereho yabo ni isengesho ngo ndamuke ndi muzima njye guca inshuro kuko ntakoze ubuzima bwahita buhagarara. Turaganinwe kuri umwe
gukorera icyatanu akaba ariyo menshi menshi ni icyatanu nyine biterwa n'uko imbaraga zawe zingana. Nakoreye icyatanu nguranga ibiro 3 by'ibijumba nkagura ndibakoreye ibishyimbo nyine bakarya ibyo ako barya rimwe ku munsi nyine kaburari ibyo nk'ibyo nk'ejo nkongera ngagenda nakoreye ikintu icyatanu bikagenda gutyo nyine bakarya rimwe ku munsi.
Nkoreraga amafaranga 1,000 kaba nigihe nakoreye icyatanu ndabwo tugakoreraga buri munsi rero uko wagakoreye ni kuyagabo. Ngeze mu rugo ureba nimbe ndabakoreye ibishyimbo irimo nimbe ndabirayi biri mu nzu nimbe ndamboga uragura n'utuboga ukagenda ukagagaba ukajya mu soko ukayagaba ukaziga 200 gakupiraga buri munsi ugataha ndabwo amafaranga gaba gahagije none si ndagiye nguriye icyatanu none wenda ari n'igembe ndakoze ukaburora none utakoze n'abana bakajyamo none si waba najyamye abana bakajya bajyaga rimwe none si bajya kabiri ngo bivuye ni ukujya rimwe ni ukujya nijoro ni uko
ubwo barabimenyereye
babibonye no ku manywa bobijya ariko
nk'iyo mubona mu rugo mwatetse neza cyangwa se mwabashije kubibona mukarya neza niki muba mwatetse cyangwa se niki murya?
Ubu watetse ibirayi n'ibishyimbo washyizemo tuboga karanga kagura n'utunyanya sigaye gateka abana bakajya ntabwo ikindi gihe ukagura umuceri bakaranga n'ibishyimbo bucyo ubwo niho kuba umuntu yariye neza.
Nta gihe se mushobora no guteka akaboga ndavuga inyama?
Ni ku mwaka ni ku mwaka
ku mwaka gute
mwaka ngagutyo kwabo bubaga muri kopera yo ku mwaka mu ishyirahamwe ry'umwaka ukaba wazigabanye ukabona ukazirya mu utazigabanye rero ndabwo wirirwaga urazitekereza ni rimwe mu mwaka nuwenda nuwo zimba ngazijyana na buri mezi 3 byojya biranezeza ariko
aho amata buriya
amata ko ndogovuka ese ntogavuga amata abatazagasomaho amata nuko gavumba hari ko bafite inga n'umukuri njyewe ndagagobe barabona.
Umbwiye kumaze igihe kingana gute ukorera amahangaha?
Imyaka 10.
Umuntu ukiri mutoya watangiye ufite imyaka ingahe?
15.
Muri iyo myaka umaze ukora amahangaha ni iki bimaze kukugezaho?
Icyo bimaze kungezaho ni ukora indya neza nganiyambika simbure n'amavuta yo kwisiga.
Uretse abatwaganiriye batunda amatafari hari n'abo nasanze basoroma icyayi mu murenge wa Nyabirasi mu karere ka Rutsiro. Hari abamaze imyaka ibarirwa hagati y'itatu na 30 ariko kazi bakora muri rusange nabo bavuga ko imibereho bagoye.
Duhemba biterwa nango tuba twari n'ibiro tuba twaragejejeyo. Iyo hari ibyaye ni ibiro 20 kanje umukecuru ariko abashoboye bagezaga no muri 30-40.
Musoroma kangahe mu cyumweru?
Imana yampa imbaraga n'icyumweru cyose nakirangiza.
Umaze igihe kingana iki usoroma icyayi ukora mu cyayi?
Buri cyayi ni kugirangiza mu myaka 30 n'indi.
Niko kazi ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi cyangwa ufite n'ibindi ukora?
Ndabindi ngora da niko kazi kanje.
Nonese ubona kagutunze kakubeshejeho nta kibazo?
Nonese ko arizo mbaraga nakoresha zo mbona. Buriya nizo mbaraga mba mfite ntabwo mvuga nta kandi kazi nashobora. Ubwo noneho nabona ko gusabiriza no kwicara mu rugo ngeneye kujya namuna ndabishoboye nkaza kwirirwa mu cyanyu nyine bonabona ngutwe dufaranga ngatwifashisha mu gakoma na gasabune gute ibiro 10,360 gore tuyahembwa ku kwezi ntabwo tuyahembwa buri munsi
yaje agufasha iki uyakoresha gute abasha kugutunga mu kwezi kundi ku buryo uzongera guhembwa yandi yanda kikubeshaho nta kibazo
cyerekana agiye gusaba ngagakenze ni bonabona ngejeje ngibiro ijana nanga 200 ngaje gusaba ngakenze ni kariko kanje ngamindi misisi nzi kumunda haguko fite hari nge duha anyine tugahaha duke yabite niko twatwara koremeke ako yo twahembwe umushara tubuse nyine ngabona ngabindi 15,000 nanga 13 bwo mpahangereranyije imisi nsakoresha nyine kuvuga ko bajyaga rimwe ku munsi nayo siko mba ntari mu rugo nabamba ndi mu rugo burana kuvuga ngo bajya rimwe ku munsi yatubonye ndi mu rugo ubwo ni ku mugoroba no mu gitondo
ngiyi imibereho y'abamwe mu bagore bakora imirimo y'ingufu ariko bakavuga ko bahembwa intica ntikize wasoroma icyayi cyinshi kurusha abandi bavuga ko atarenze ibiro 20 bakati ibiro 2 by'uko icyayi kiba kigitose ubwo agasigara na 18 wakubona amafaranga 36 ku kiro akabakuriye 6,648 uwo munsi. Ubushakashatsi bwa 5 ku mibereho y'ingo mu Rwanda ERCV5 bwagaragaje ko mu 2016-2017 abanyarwanda bari 11,108,000 muri bo bagera kuri 38.2% bari mu bukene naho 16% bari mu bukene bukabije. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cyagaragaje kugereranyije nuko byari bimeze mu myaka 3 yabanje ni ukuvuga muri 2013-2014 ubukene n'ubukene bukabije bitagabanyitse ku kigero gifatika kuko ubukene bwagabanyitseho 0.9% mu gihe abari mu bukene bukabije bo bagabanyitseho 0.4% gusa. Claude Ganza Munyamagana.
Tugeze rero mu mwanya w'imikino mwabyumvise ako kananga nakatwinjiza mu makuru y'imikino ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanje Jean-Claude Munyandinda I Kigali mwirirango amahoro.
Mure neza Geoffrey amakuru yanyu?
Amakuru ni meza namwe ndakeka mumeze neza.
Turakomeye nta kibazo.
Ye yeah, harero hari ingingo ebyiri hari umukino w'u Rwanda na Ethiopia mu majonjora y'irushanwa rya CHAN hari n'itangira rya shampiyona y'umupira w'amaguru mu kiciro cya mbere mu Rwanda have nkubererekere ubitunyuriremo.
Urakoze cyane Geoffrey Mutagoma ibintu byo koko nko gutangira bivuga ejo bundi ku kimweru ikipe y'igihugu Amavubi izaba irimo gucakirana n'ikipe y'igihugu n'ikipe y'igihugu Ethiopia umukino uzabera muri Ethiopia nyine ahitwa Mekele. Aho rero ni mu mukino utegura gushakisha itike kuzajya mu gikombe cya Afrika ibyo bita championnat d'Afrique des Nations cyangwa CHAN umwaka utaha muri Cameroon. Umukino wo kwishyura uzaba mu kwezi kwa 10 gutaha ku itariki ya 19. Ikipe y'u Rwanda rero irasabwa kwitwara neza kugira ngo yizere kuzajya muri CHAN nk'uko muri CHAN iheruka yigeze kujyayo. Byo turekin nakubwira
uranyumva?
Uranyumva neza?
Ndakumva ya.
Ndakumva. Nakomeza rero nkubwira ko usibye nyine bibirebana na umukino wa Ethiopia n'u Rwanda uzaba ku kimweru guhera isaa 9 ku isaha y'I Kigali. Champion nayo izatangira ku itariki ya 4 n'ukwezi gutaha. Ubu rero ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rimaze gushyira ahagaragara uko gahunda izaba iteye. Nihuse nakubwira ko ikipe ya AS Kigali izahura na APR FC ku itariki ya 4 hazaba ari ku wa 5, hanyuma indi mikino 5 ikazakurikiraho ku itariki ya 5 hazaba ari ku wa 6. Gasogi United yakira Lyon Sport, Bugesera ihura na Heroes, Etenseri yakira Kiyovu Sport, naho Mukura igahura na Espoir FC, naho ku cyumweru ku itariki ya 6 Marine FC izaba yakira Gicumbi, AS Muhanga ihure na Musanze, hanyuma Police FC mu kimpita zaboroshye izabera ku itariki ya Nyamirambo. Police FC y'umutoza hari ingingo ikazaba ihura na Sunrise.
Ye ikintu rero burya gikunze kuranga umukino w'umupira w'amaguru na matsiko abantu baba bafite urebye ikipe y'u Rwanda uko ihagaze mu gihe itegura guhangana n'iya Ethiopia wavuga ko amahirwe arayahe ikipe y'u Rwanda ihagaze ite?
Ubundi turebye ubwo uko ikipe y'u Rwanda yari ihagaze amahirwe yari ahari ku Rwanda n'u Rwanda cyane cyane ko ejo bundi kwa gatatu haba mukino wa gicuti wo kwipima ikipe y'u Rwanda ikajya muri Kongo Kinshasa igatsinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitego 3-2. Ibyo rero byatangaga icyizere gusa hari icyo umuntu yakwitabara birantega kuko kapiteni w'ikipe y'igihugu Rwanda Haruna Niyonzima ntabwo azaboneka muri mukino ndetse n'umunyezamu u Rwanda rusanzwe rugenderaho ariwe Yves Kimenyi aba rero ntabwo azaboneka ku mukino w'ejo bundi ku cyumweru cyane cyane ko hari amakosa yagaragaye mu myirondoro y'abakinnyi bikaba ngombwa ariko batazagaragara mu kibuga mbere y'uko ibi byose ayo makosa yose akosorwa kugira ngo bagaruke ku murongo.
Urakoze Jean-Claude Munyandinda, aho ni naho dusoreje amakuru yacu. Dushimire abaduteze amatwi hamwe n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro. Mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, muramukana amahoro n'amahirwe.